iyi bir Radyo Özgürlüğü Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ikaze mu makuru yacu yakakanya
none arahabwa inyuma y'igihugu tuze gutahamwe mu Burundi naho biruko nuko yotaha agahabwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi akagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe.
Icyo ni igitekerezo cy'umwe mu Barundi bavuga ibyo batekereza ku bigomba gukurikira urupfu rwa nyakwigendera Major Petero Buyoya wayoboye icyo gihugu akaba yaritabye Imana muri iki cyumweru dusoza. Turagaruka ku by'urupfu rwe muri aya makuru. Naho hirya no hino ku isi abantu barenga miliyoni 75 nibo bamaze kwandura virusi ya corona. Tugumane muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu tuyahere kuyarebana n'ikiza cya virusi ya corona. Ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri kaminuza ya Johns Hopkins hano muri Amerika cyatangaje kuri wa gatandatu ko abantu barenga miliyoni 75 hirya no hino ku isi bamaze kwandura virusi ya corona. Leta zunze ubumwe za Amerika ni iri ku isonga ibarurwamo abanduye bagera kuri miliyoni 17,500. Ubuhinde bubarurwamo miliyoni 10 nibwo buza ku mwanya wa kabiri, naho Brazil iza ku mwanya wa gatatu ikabarurwamo miliyoni 7,000 z'abanduye virusi ya corona. Hano muri Amerika ku bitaro bya Stanford biri Palo Alto muri leta ya California, abakozi b'inzego z'ubuvuzi barimo abaganga n'abaforomo bakoze imyigaragambyo yo kwinubira ko batashyizwe mu bagomba guhabwa urukingo rwa COVID-19 ku buryo bwihutirwa. Ibyo bitaro byasabye imbabazi bivuga ko bigiye kureba uko bikemura icyo kibazo. Mu Bushinwa, Minisitiri w'Ubuzima wungirije Zeng Yixin yatangaje kuri wa gatandatu ko mu mezi ari imbere igihugu cye kizita ku gukingira amatsinda y'abantu bashobora guhitanwa n'iyo ndwara mu buryo bworoshye mbere y'uko batangira gukingira abantu mu buryo bwa rusange. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko rimaze kubona inkingo za virusi ya corona zitandukanye zigera kuri miliyari 2. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ibihugu 190 bizashobora gukingira abaturage babyo mu mezi ya mbere 6 y'uyu mwaka. Tukivuga ku bya virusi ya corona n'ikiza cya COVID-19 kwa kane w'iki cyumweru dusoza, niyo yahitanye Petero Buyoya wigeze kuba perezida w'u Burundi yaguye i Paris mu Bufaransa aho yivurizaga. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Buyoya yategetse u Burundi inshuro ebyiri zitandukanye, buri gihe akoze kudeta bwa mbere kuva mu 1987 kugeza mu 1993, n'ubwa kabiri kuva mu 1996 kugeza mu 2003. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aragaruka ku by'urupfu rwe n'ibyo yakoze.
Urupfu giturumbuka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara u Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe, avuga ko yaguye i Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza. Isoko ry'amakuru ry'Ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose agwariye i Bamako ku murwa mukuru w'igihugu cya Mali. Aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa Afrika hamwe no mu karere ka Sahel kuva mu mwaka w'2012. Umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko Perezida Buyoya azize nduguruye twa mugina indwara y'igisukari diabete ikabije yunyuwe n'indwara yamufashe bukwi na bukwi de complication diabetique avancée aggravée par notre maladie, uku niko yabivuze ndugaye twa mugina. Nawe bitaremezwa n'abaganga, ubundi nawe yavuze ko iyo ndwara ariyo mu bice by'ihumekero yo bari umugera wa COVID-19. Mu kwezi kw'icumi uno mwaka Sentare na News wajyo mu Burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'igimikime 1993, akicwa adaheze n'igice cy'umwaka. Muri urwo rubanza ubutungane bw'u Burundi bwamwagirije cyo kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri icyo gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa Perezida Ndadaye. Vyatumye mu kwezi guheze kw'11 Petero Buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel. Mwijwi igiwe rya nyuma kuri radio Ijwi rya Amerika, Perezida Buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye.
J'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir
Umushaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munene muri dosiye yacafuje izina ryanje naho nubundi atazobura inzitizi ariko nshaka kubivanga n'akazi kuko no hava ndagakora nabi ningingo nafashe atanumwe abintegetse sishaka gutera ingorane abanyeze bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri Mali na Karere ka Sahel nta mpungenge mfise hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi Burundi ntibushobora kuyarenga ko ngo bukore ivyo bwifuza byose
Il n'y a aucune décision prise à ce sujet.
Major Pierre Buyoya w'imyaka 71 ashengeye yari yarunguruje ubwo rubanza Perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igimikime amajana 987 gushika mu mwaka w'igimikime amajana 993 uwo mugabo yari yavukiye muri commune Rutovu mu ntara ya Bururi yakomboye ku butegetsi uwo bava muri commune n'intara imwe Colonel Jean Baptiste Bagaza ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igimikime amajana 996 gushika mu mwaka w'2003 aha yatembagaje ubutegetsi bwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya Buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya Arusha muri ivyo bihe byose Buyoya hari ico yibuka
cette façon d'accéder au pouvoir était lié aussi
ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe n'ibindi bihugu bya Afrika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko ubu igihambaye singena umuntu afata ubutegetsi ahubwo ningene abusubiza nafashe ubutegetsi muri 1993 nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora uwatsinze aratwara mu mwaka w'2003 naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko ndabuha wari cegera canje kubera amasezerano y'Arusha ndagenda aho nibaza ko nk'inwa karorero muri Afrika
mu cape etre en cas exemplaire
Perezida Buyoya yagiye kutarabwa giza n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD ari nawo bahuriye mu biganiro y'Arusha guhera mu mwaka w'2015 aho yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza umwaka umwe imbere yaho Nkurunziza yari yashigikiye Buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie Icyo bikoze Buyoya agiye yifurije amahirwe Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye n'intwaro yiwe. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku by'urupfu rwa nyakwigendera Petero Buyoya, reka twumve icyo bamwe mu baturage b'u Burundi baruvugaho umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza yavuganye n'abo mu ntara za Cibitoke, Rumonge na Bujumbura umugo mukuru w'ubukungu.
Twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane, inkuru y'urupfu kwa nyakubahwa yahoze arongoye u Burundi Pierre Buyoya. Rero cyatumye hanini tubabara cyane nuko cyane cyane tuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'2020. Icyo rero nk'abarundi ntibyoreka kutubabaza kuko arafise icyo yamaze. Yafite icyo yamaze nk'uwarongoye u Burundi. Ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yaba yagiye, oje nacyo nabivuga ko mugabo ko biri kose warafise icyaha ntiyoba ari uwo gupfa nogumaho hama agashyirirwa urwo rubanza bishobotse akabihanirwa mugabo ntapfe. Nicyo gituma rero twizeye yuko nk'uwarongoye u Burundi hazotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye Imana hazotegurwa ikigandara cyo ku Barundi bose cyo kugaragaza akababaro kuko n'u Burundi bwabuze kandi Abarundi bose babuze.
Niyumvira yuko Perezida Buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko Abarundi twari tukimwizeye ko ibintu byinshi nshanshane ingene kudeta iyo mu 2023 yabaye kuko bavuga yuko yari antete yayo niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu manza ibyo bamwagiriza rero yarafise byinshi azi ni kuvuga rero apfuye tutabishaka kuko apfuye apfanye ukuri gusa nuko nakoze ku ntwaro yiwe nabona yuko ari umuntu arinda ico genda kimuziko nk'umusoda nyene rero ikindi kintu cyiza ndamwimukira ko ni amasezerano yarusha yasinye n'imiguru yagwana haboneke amahoro naramubonye nk'umuntu w'umugabo ikindi umuntu yamwibukira ko n'amasezerano yo mu bw'abarundi
yari umukuru w'igihugu uko yakoze kose yaradukoreye yarakorera igihugu yasaba yuko n'abatwara igihugu bo nyene bo bimenya gene bavyifatamo nabo nyene twasaba yuko igihugu cyo mufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu abakaza akamuhiteka nawe
kombure imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari nyuma yiwe n'ibindi turavuga ati imana iramukijije ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yari babonekana kumenga nta mutekano ku bwacu tubona kumenga araruhutse ku bijyanye n'uko yitabye imana ari nyuma y'igihugu twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahambwe nyuma y'igihugu kiza gutahambwe mu Burundi kuko mu Kirundi bavuga yuko igito gitabwe iwabo naho biruko nuko yotaha gahambwa mu Burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu Burundi hasanzwe yarapfuka aho yakoze aho yatwaye hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe
ko agiye atishye ku bibazo by'igihugu cyari iki kimuzika ko kuzokwishura ntinezerewe na gatoya twabaye mugabo byasaba ko agenda isiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagire ishyira igihugu ko yazi ko yahize ibintu byinshi iyo duhaye umuco uraho n'ubutungane bwamaze kumwagiriza kuko yuko ari afite uruhare rukomeye mu bashe kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abene gihugu ndere Amerika
jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye Burundi kuri Jesse rubaye nyine rwashitse giturumbuka ntitwari tugwiteze kuri ruratubabaje cyane ruratubabaje na cyane cyane ku uyu mwaka wabayemo ibintu bibi rwose wabaye umwaka uhitanye abantu benshi na cyane cyane abakuru bakuru rero uru rupfu tugwashiriye nabi cyane ku ruhande rwanje no kuri uru rupfu rurambabaje rwose kurambabaje yego numva ruko nabivuga turababaye nyene yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu urabona ko yizewe mu mabanga menshi rero turabuze igihugu kirabuze umugabo w'injyamunyu umugabo abushitse rero andre ndababaye yego
niko twamutakiriye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje yego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitwora kuvuga n'ibibi byaba byaramuje kuko igihugu cyaciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi ibyo rero twavuga ni uko ibibazo byabanza byaciye mu Burundi ushetse ya krize ku magaro z'amatora 88 harabaye ikibazo byagifashe mu kwatsa kubyifatamwo kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze abantu kuhama na 2023 naho nyine harabaye amakosa ndamuhagaritse tukwahamirikira ndate mugabo ntitwabivuga kuko ntitwotse ubutungane ngo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose budahengamye
Bakunzi bijwi rya Amerika turitegura gusoza umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twinjira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Nk'uko bisanzwe muri gahunda zacu tuzabategurira ibiganiro byihariye. Ibyinshi muri byo bizibanda ku bintu byaranze umwaka turimo dusoza. Muri urwo rwego tuzareba n'ibintu uyu mwaka urimo ushira waba warabasigiye mu mibereho yanyu. Niba hari udushya mwadusangiza turabararitse tuzabaha kandi umwanya wo kugeza intasho zanyu za Noheri n'ubunani ku bavandimwe n'inshuti radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Congo Brazzaville na Zambia ni bimwe mu bihugu bifite amagambo gutangaza ko bitagishoboye kuri imyenda biheraniye ibihugu bikize n'amabanki akomeye Uretse kiza cya virusi ya corona cyazahaje ubukungu bw'isi n'iki cyatumye ibihugu byabonye amahirwe y'umutungo kamere bigera ku bukene bukabije ku buryo binanirwa kuriha imyenda bifitiye ibihugu bikize na za banki Professor Leonce Ndikumana yigisha ibyerekeye ubukungu muri kaminuza ya Massachusetts State University muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Janvier Desire Nkurunziza nawe ni impuguke mu byerekeye ubukungu mugenzi wacu Frederic Nkundikije yababajije icyo kibazo
tangu kuwe leo nsa di kumana imere uko tukihweza ingwane yugu kimwe kimwe muri vizyo vigu tuwafuze Kongo na Zambia vizyo sanguwe fise utunzi chimeza wada sanguwe vihiru tse utangaza ku utunzi bwavyo bwayanzaye mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru
urakoze Fredy kumbaza icyo kibazo ni kibazo gihambaye rwose byerekeye iterambere rya Afrika murazi mwese yuko abari kwatwumviza barazi yuko Afrika itunze ubutunzi bwinshi nuko nubwo abantu benshi bakura kuri za Afrika Afrika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri Afrika ntakigasangaho cyane cyane mu butaka cyangwa ari bihugu byinshi bifite ibitoro hari ibihugu byinshi bifite indahabu n'ibindi byinshi dusanga simba mu kuzimu ukagitanga rero ugagitangaje n'uko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese uca usanga rero aho kugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro mahera akagenda akava mu gihugu ugasanga igihugu atakinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka nico gituma giherero mbonye makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane y'ukuriha amadeni ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu maze iminsi nkorako cyane ubundi wo kwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi ngubwo nkuko babivuze Zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze hariho ubutaka bita kopa cya mbere muri Afurika ni Congo Kinshasa Republika Demokratike du Congo hagacakurikira Zambia muri Congo naho barafite ibitoro byinshi abahangana imitwe na ziriya za Angola Nigeria wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka mugabo kaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi kubu nariko ndaraba muri Zambia urabye madeni bafite yo hanze ashyira ku miliyari cumi n'icyenda muri Congo ni miliyari zitanu ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronga amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu mugabo bagiye bafata amadeni ugahita wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha ibyo rero biravuna intege bigatera umutima mubi
ayo ni amakuru atangaje cyane rwose Janvier Desire Nkurunziza mwihu ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri bya bisanzwe byitungiye ubutunzi cyimeza mwebwe mwayakiriye gute
nk'uko uri umuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane kuko udakwiye ibyo bihugu byateza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri Afurika reka n'ubu urazi ngende zamizimba ubwo butaka Zambia ngira bimaze imyaka 50-60 birimo ubutaka za Congo zimaze imyaka myinshi jewe ntibyantangaje kuko mu byo nkorane ngo mbanza ndiga ndabibintu ibyo ntibyantangaje cyane gutangaza aho biratangaje kumbe igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cyose biratangaje kuko igihugu cyateza gufata amadeni gishobora kuriha mugabo kumba ari Zambia cyangwa Congo nibyo gishobora gutangaza umuntu icyo nakubwira kuko rero se yavuze sinzi kumenya cyangwa tubishika ko yuko usanga cyane cyane ibihugu niko bitungisha amakompanyi yo hanze icyo ni cyo ariko rero ikindi n'amahera asigaye muri ibyo bihugu uragenda akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere usanga ko umuntu atungisha ayo makompanyi yo hanze ariko hariho n'abantu mu gihugu usanga atungisha
turabishika ko rekare dutangwe ku gihugu kimwe kimwe reka dutangwe ku gihugu cya Congo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro byinshi nk'uko twabivuze mu ntango ivyo bintu byashikiye icyo gihugu ni mu biha isiguro nk'umushyanahe Leonce Ndikumana
ego rero urumva igihugu cya Congo abari ko baratumviza ni badakobazi ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kirafite amashamba bashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashamba mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri Afurika kandi kikaba ari n'igihugu ari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihe leta ishoboye gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri Congo kandi no mu bindi nikomeze nindi bidara bitoro usanga amakompanyi yimba akashora ibyo bitoro z'amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe amafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza nuko usanga muri ibyo bihugu muri Congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga uko urabye nka infrastructure tuvuga by'amabarabara electricité n'ibiki usanga atabiriho
ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe
urumva icyo nicyo twibaza urabye amahera ingena gabagurwa ndaguhe n'akarorero muri Congo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene yajya basanze ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi y'amakompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiki ibice 72 bijya mu mifuko y'amakompanyi muri igihugu cya Congo kironka ibice 27 gusa ni ukuvuga bimbye
urwo ni uruhombo runini
urumva bimbye amaritiro 100 y'ibitoro ibice 72 bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice 27 gusa bikajya muri leta
imbere yuko duha ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo hejuru ry'Amerika ariko atega amatwi ikiganiro afite ikibazo reka tubanze tubaze n'umushyantahe Janvier Desire Nkurunziza nawe nyine atubwire isiguro aha ivyo bintu vyashikiye igihugu cya Congo Brazzaville aho tuzi ko gifite ibitoro bitunze ibitoro ica gatatu eka muri Afrika mu butunzi bw'ibitoro kikaba nacyo nyine kifise ingwane zo kuriha imyenda duga ku ijambo Janvier Desire Nkurunziza
cyangwa abantu benshi bakurikiranye ibyo muri Congo barabonye ama video YouTube y'abantu bavuga abandi bamuri ayo makompanyi bari baje muri Congo mu nyuma barabuye bavuga icyo bakora ingene babikora n'ibintu biteye isoni baravuga ingende bavuga ko bimbye ibitoro amaritiro 100 bimbye nk'amajana abiri cyangwa amajana ane ibyo biri kuri YouTube ntibiyongera abo abadirekitori jenero b'ayo makompanyi nibo babivuga amakompanyi yo hanze n'ibumba y'igihugu caribwe ibyo ntibisanzwe ikiyindi ngorane yashyize usanga ibyo bihugu bifata amadeni kubera ubuzima bw'amadeni birashobora gufata ideni ku bitoro kizokwimba mu myaka iri imbere ubu igaca kimbura afisije n'amahera muzoce muza mu yiyimbire iyo bigenze uko rero bikanyara gupfa baca bagurisha ku mahera make cyane hari n'igihe wasanga baguye barire kuko muratwa kwakimira kutwungurika barire ibitoro ugasanga barire bayidandaje nko ku madorari 20 abo bantu baje kwimba ugasanga ariko bimba ibitoro biri nko ku madorari 100 cyangwa 150 urumva ayo maraca muranga ayo diferanse yose yaci iyo yose ikaba igiye abantu bo muri Congo kibazo kibatora njyewe ndazi mu Congo nahandi tubitafatira turaganira w'umuhenjeniya muri izo z'ibitoro niwe yamubwira ati nta mukongomani afite n'uruhushya rwo kwegera aho hantu ibyo bitoro byimbika n'ahantu hatiye gushikayo nta muntu ashikayo ugomba kumenya rero ko birabereye nicyo ni igice cya mbere cy'ubusizi cy'ubusizi igice cya kabiri n'amabuja yari nabikuze nayo mahera yitwa akagumye muri Congo ayo ibyo bice 20
ingorane nyinshi cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umunywanyi w'iradiyo Ijwi ry'Amerika ariko yakurikirana ikiganiro Diomede Misigaro muri aho Diomede Misigaro
yego ndakomeye mweho
turaho turakomeye
salamu bandi banywanyi bariko bavuga ibijanye n'ikibazo kiri muri Congo
yego me Diomede Misigaro ari mu leta zunze ubumwe za Amerika muri ntara ya Tennessee duga ku jambo murafite ikibazo murafite icyumviro
ndafite ikibazo gifite icyumviro jewe nkurikiranye abo bantu bari kuba tuganirira kandi mbona ko babikurikiranye hafi ba muri Congo ntabwo ubu ntabwo umuntu yoduma urutoki ku masezerano mabi icyo gihugu cya Congo kigirandira nabo bimbe bitoro icyo ni cya mbere icya kabiri nashaka kubaza none ko kiriya gihugu kiba gifise inama nshinga mateka abantu bagenda bakurikirana ibintu hafi ndibaza n'abari kutuvuge bo mu za kaminuza bagirwa ibintu bya ekonomi n'ibiki none abo bantu bose nta muntu n'umwe agira icyo avuga agira icyo ashikara akomeje kumva ngo aho naho bindira harazitiye nta muntu ashobora kwegera none abakongomani ubu niho bakibona ko ibintu bimeze nabi cyane baravuze baracuka nashaka kumenya niba harigeze kuba hariho nk'abantu muri Congo bama biyamiriza ibyo bintu batigeze bumvirizwa nibyo bibiri ndashaka kubaza ayo masezerano none ntabwo yosubirwamo ninabanduka ku 72 ku ijana uhereza abo bantu je nibaza ibyo nkabijya bita ngo twunguke twese win win situation byateza kuba niba uri buri 50 ariyo gufata 72 bizomara imyaka ingahe ego ushobora kuvuga uti kubera ibintu bakoresha byo kwimba birazimbye reka tubaze tubaye benshi umwaka umwe cyangwa imyaka itanu ariko igitoro cyo muri Congo uko nabibonye kuva 1994 kiriho kirimbwa none abo bantu iyo kontri zo guma uko ngende
reka tubahe ibibazo byiza cyane rwose reka tubahe ijambo abashinga ntawe bagira icyo bavuze ko mukane gatoye cyane rwose reka dutangwe kuri umushinga ntawe Leonce Ndikumana
umuvukanya abagira ibibazo byiza rwose kandi yadomye ku rutoki ku bintu biteye ingorane mu bihugu byose bifite ubutaka icya mbere yavuze ni amakontra amaguverinoma ya Afurika agirana n'amakompanyi avuye hanze aje kwimba ibitoro cyangwa kwimba ubutaka iyo niyo ngorane kuko usanga kenshi nk'uko Jambi yabivuze ayo makontra asaba yuko ushyiramo igiciro cy'ibyo bitoro cy'ubwo butaka mu myaka izoza ukuvuga urumva mugira kontra n'umuntu mugabo ibitoro uzotangura kubyimba ejo mu myaka izokurikira muri iyo kontra rero mutakuza kumvikana igiciro cy'ibyo bitoro mu myaka izoza icya kabiri iyo amakompanyi muhugira ayo makontra asiba gushyiramo amadepanse azogira nayo ngo yimbe ibitoro kubera rero ututanga leta zo muri Afurika zidafite abantu bafite ubumenyi bukaze bukomeye muri iyo domene y'amakonta y'amarusubi uca usanga informasi bakoresha baba bafite ni ntoyi cyane ni nke ikibatuma basinya amakonta aha avantaje amakompanyi yo hanze
ariko hariho nk'abashinga amateka eka abakinguza amateka nk'uko Audio Media bivuze baba barikora abona ibi nta kintu nta bubasha bafite guhindura ibintu mu kanya gato
ibyo harimo bibiri kuri icya mbere n'abashinga amateka bakeneye informasiyo bazokoresha bayikura heko ndiko ndakubwira ko guverinoma ata kapasite tekinike ifite icya kabiri ni kuri iriya Jambi yavuze yuko usanga izo domene ziraba iby'ibitoro n'ubutaka usanga umenya ni domene ziri sacre
Desire Nkurunziza namwe kuri ibyo bibazo bihambaye cyane rwose birajijwe muri wanyu radio Ijwi ry'Amerika Audio Media Misigaro reka amasezerano aba yabaye hagati y'ayo makompanyi yimbi ubutare reka n'ibitoro hamwe na leta ya Congo muri iki gihe reka n'uruhara rw'abandi bategetsi bafite ijambo mu isanzwe abashinga amateka abakinguza amateka tuga ku ijambo
ego reka ibyo rero byavuze byose ni ukuri nibyo kandi uwo Audio Media ndamushimiye kuri ibyo bibazo ko ibyo nibyo bibazo byiza ni ukuri ibyo biteye ingorane muri ibyo bihugu amasezerano mazi nsubira mu byo rero byavuze ariko reka nongereze ikintu njyewe narigeze kuba nicaranye n'abo bantu bari b'ayo makompanyi hamwe n'abandi bantu abaminisitiri bavuye muri Afurika baje kurondera ngo abaye ndetse njyewe mba nicaye hagati yabo n'abavugisha neza abo izo gurupe ziri zo rero ndagurisha abo bantu abo bari mbese ariko ibintu mukora muri Afurika bikuru bibatera isoni mubona yuko mujya kwimba abo bantu baranyemera ati turi turashika ugasanga twicaranye n'abantu tuje turiko turavuga twebwe tuba tujyanye no kurondera amahera batujyanye no kumasimiza inyungu ugasanga twicaranye n'umuntu atamenya kudefanda interesi yiwe twebwe turabishima twebwe turiko tukontributinya twatumye bose n'ibintu uwo muntu atacazokuramo kibiri ati turabizi turabibona kiriho mu gihe abanyafurika batazoshyira imbere abantu nabo bafite ubwo bumenyi bafite n'ubwo bushobozi mu kujya ku negosiyo zo konta ati tugiye kuma tugirukwa
ndabashimiye cyane gose kukanya mwatwe kugira ngo ngane n'iryo ijwi ry'America kuri ibibazo nkora mu mutima.
Arakoze mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abatumirwa be. Inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru yacu y'akakanya naha tuyasoreje. Nshimiye mwe mwese mwari mu dukurikiye n'abagenzi banje bandi bamfashije kuyabagezaho. Fatou Alimas Kalala niwe wamfashije kuyegeranya. Je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Twese hamwe tubifurije amahoro n'amahirwe.